mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamina na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22. Mu Rwanda muri ko mutwumva kuri FM 104.3 no kuri FM 88.3 ya radio inshuti ya bose. Abari Uganda mu karere ka Kisoro namwe bwe muratwumva tankomanzi kuri FM 88.9 ya radio ijuri yobora. Mwaramutse nshuti bakunzi, nikaze mu makuru yo muri kano gatondo mugiye gushikiriza na Joe Diana Ninahazi. Na makuru agizwe n'ingingo imwe rudende. Urupfu rwa perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza yitaje Imana ku munsi wa mbere. Leta y'u Burundi yemeza ko perezida Nkurunziza yari yariyemeje kuva ku butegetsi uno mwaka yazize indwara y'umutima.
Kamboneza uvuga mu CNDD-FDD nabo mabenyeje abarundi n'amafungu ko tutazivuguruza. Ikiringo cyacu kizorangira umwaka wa 2022. Niyemeje kandi niteguriye neza n'umutima wanjye wose n'ubwenge bwanjye bwose n'inkomezi zanjye zose kuzoshyigikira umukuru w'igihugu mushasha tuzokwitorera umwaka wa 2022.
Iri jwi riri mu majwi ya nyuma perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza yumvikanye ko agaruka ku vya manda ziwe ziri mu vyo yavuze ko cane haba mu Burundi mu karere no mu makungu. Abagendanye na perezida w'u Burundi ashengeye hasigaye amezi abiri gusa ngo abisikanye ku butegetsi na General Evariste Ndayishimiye bazomwibukira kuki bikuru bikuru vyaranze ubuzima bwiwe n'ibi. Turabigaruka ko mukanyi sase muri ano makuru mushobora no kumva kuri wezi tatu akaburungu radio Truvewa akaburungu com. Imbere kurambura ino nkuru y'urupfu rwa perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza, mugenzi wacu Aloyse Bigirimana abanza tubwire ageze hirya nino ku isi.
Urakoze Diane, tuyahere kuri inkuru nyene y'urupfu rwa perezida Pierre Nkurunziza w'u Burundi. Amakungu yatanguye gushyikiriza ubutumwa bwo guhoza u Burundi n'abarundi. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yashikirije ko ku izina rya leta y'u Rwanda no ku giti ciwe bwite ahojeje leta y'u Burundi n'abarundi ku rupfu rwa perezida Nkurunziza. Ubutumwa yashikirije ku rubuga rwe rwa Twitter kuri uyu wa kabiri, perezida Kagame yashikirije ko ahojeje kandi n'umuryango wa Nkurunziza. Uwundi ni umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU yahojeje leta y'u Burundi n'abarundi ku rupfu rwa perezida Nkurunziza. Yarahojeje kandi umuryango wiwe. Mu itangazo ryasohotse kuri wa kabiri, Antonio Guterres yemeza ko ONU ifise ishyaka ryo gushyigikira leta y'u Burundi n'abarundi mu rugamba rwo guhangana n'umugera wa corona. ONU ivuga kandi ko izobandanya mu twigoro two gushyiraho kazoza gatekanye karangwa n'iterambere hamwe n'amahoro ku barundi bose. Abu Kushaibe yahoze arongoye umuhari witwaje ibirwanisho kandi yagizwa ibyaha byo mu ntambara mu ntara ya Darfur muri Sudani ari mu minwe ya sentare mpuzamakungu mpanabyaha CPI. Iyo sentare ifite icyicaro irahe mu Buholande yatangaje kuri wa kabiri ko Abu Kushaibe yishikanye ku bushake bwiwe muri Repubulika ya Centrafrica. Abantu 18 barapfuye inyuma y'aho ubwato bubiri barimwo bwibiriye mu kiyaga mu ntara ya Ituri mu buraruko bushyira ubuseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Abategetsi bashikirije kuri wa kabiri ko ibyo byabaye mu ijoro ryo ku munsi w'Imana mu kiyaga Albert gisangiwe na Congo na Uganda. Ibiziga 20 vy'abimukira bamuka muri Afurika yo mu karere ko munsi ya Sahara byaratowe mu mazi yo ku nkengera ya Tunisia. Abategetsi bavuga ko hariko hararonderwa abandi 30 bavuga ko bari kumwe nabo. Abandi bimukira babwiye abategetsi ko abafuye zari ingenzi zari mu bwato bwahagurutse mu ijoro ryo ku munsi wa kane bwerekeza mu Butaliyano kandi bwarimwo abantu 53. Inama nshingamateka ya Malawi yaremeje kuri wa kabiri ko ikindi gice cy'amatora y'umukuru w'igihugu kizoba ku itariki ya 23 y'ukwezi kwa gatandatu. Ni nyuma y'aho sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro iteshereje agaciro amatora yabaye mu mwaka uheze ivuga ko yabayemwo ubusuma bukabije. aya matora yari yahaye perezida Peter Mutharika kurongora ikindi kiringo kigira kabiri ku majwi 38 n'ibice bitanu.
Urakoze Aloise kuri ayo makuru. Mukanya turaca twerekereza mu Burundi twibanda cyane ku rufugo rwa perezida Pierre Nkurunziza yashengiye ku munsi wa mbere afite imyaka 56. Leta y'u Burundi yarayiyemeje urupfu rwa perezida Pierre Nkurunziza ashengeye amaze imyaka 15 ku butegetsi. Urupfu rwatanguye kuvugirwa mu ntamatama ku munsi wa mbere. Mu itangazo leta yashize ahabona ejo kwa kabiri, yavuze ko perezida Nkurunziza w'imyaka 56 yahitanye n'indwara y'umutima. Desire Hatungimana aratugira ku muriri w'ino nkuru.
Amakuru y'urupfu rwa perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza ijwi rya Amerika yayamenyejo mu masaha ya 12 z'umugoroba ku masaha y'u Burundi, ariko nubwo twari dufite ibyemezo byose tubanza kubangira imbere yo kuyatangaza. Mu itangazo leta y'u Burundi yashize ahabona yemeje iyo nkuru igira iti: turi mu mubabaro wo kumenyesha Abarundi n'amakungu urupfu giturumbuka rwa perezida Nkurunziza yitabye Imana ari ku bitaro bikuru, natwe turashoboye vy'ikarusi. Muri iryo tangazo leta y'u Burundi yemeje ko perezida Nkurunziza azize indwara y'umutima. Itangazo ribandanya rigira riti: ku muhungamo wo ku munsi wa gatandatu, ni ukuvuga igenekezo rya gatandatu, yari yamye kurorera urukino rw'amaboko volleyball mu ntara ya Ngozi, niko kumva amerewe nabi ahavajanwa mu bitaro vy'ikarusi mu ijoro ry'uwa Mungu. Muri iryo joro yakomeje yumva amerewe nabi, ariko bidakabije kuko yashobora kuvugana n'abamugwaje. Ibintu byavuye biba bibi ku wa mbere mu gatondo, naho ariko bitari bikabije kuko yashobora kuvugana n'abamugwaje. Ibintu bihava biba bibi ku wa mbere mu gatondo kuko yahavuye yitaba Imana nk'uko itangazo rya leta rivyemeza. Muri iryo tangazo leta yahujije Abarundi yongera ishyiraho ikigandaro cy'iminsi indwi guhera uno munsi wa kabiri. Hagataho leta itangaje iby'indwara y'umutima, mu gihe hari amakuru yavuga ko perezida Nkurunziza ashengeye ku myaka 55 yaragwaye umugera wa corona. Kuva tukimenya iby'ugo rupfu ku munsi w'ejo, twarabajije abari mu nzego barimo umuvugizi wa Nkurunziza Jean-Claude Ndenza ko aduhakanira amakuru y'ubugwayi bwamuvugwa ko avuga ko avyumvanye twebwe. Niko gukomeza tubaza umuhanuzi we wiri nyamitwe uno munsi. Mu butumwa yatunungikiye tuvugana kuri message agira ati: rindira gato, leta irasohora itangazo mukanya. Iryo tangazo ryasohotse turiko turavugana n'umwe mu bashinga amateka batwemereye ivyayo makuru. Avuga ko bamwe mu bashinga amateka basubijwe inyuma ku munsi weje ibikorwa bitabaye. Nkurunziza yitavye Imana mu gihe umutambukanyi wiwe akiri kwivuriza umugera wa corona i Nairobi muri Kenya. Amakuru nayo dukura mu bitaro vy'Ingozi amenyesha ko n'umuvyeyi wa perezida Nkurunziza, mama wiwe, agwariye mu bitaro vya Ngozi mu cumba nimero 5. Umuhanuzi wa Petero Nkurunziza w'iri nyamitwe abicishije ku rubuga rwe rwa Twitter uyu munsi kuwa kabiri yanditse ubutumwa bugabisha muri rusangi ku makuru yise ayo mu ibarabara. Muri ubwo butumwa nyamitwe yagize ati: muragabe mwima amatwi ibiriko biravugwa mu ibarabara ku Burundi. Turi igihugu kirangwamwo intwari z'abagabo n'abafasoni bize kurengera intamba myizose kwifashishije iragi rya perezida Nkurunziza. Nkurunziza yashitse ku butegetsi mu mwaka w'2005, akaba yakomoka mu mugambwe CNDD-FDD, nawe avuye mu muhari wagwanya leta y'u Burundi, umuhari yinjiyemwo mu mwaka w'1995, aho yaravuye muri kaminuza y'u Burundi aho yigisha mu gisata cyo kwinonora imitsi. Ashengiye mu gihe kuwa 20 ukwezi kwa gatanu hatowe umusubirizi wiwe ariwe Evariste Ndayishimiye, azimikwa igenekezo rya 20 ukwezi k'8. Ariko ibwirizwa nshingiro ry'u Burundi ryo mu mwaka w'2008 mu ngingo yaryo y'ijana 21 mu gace ka kabiri imenyesha ko iyo umukuru w'igihugu yitavye Imana aca barasubirirwa n'umukuru w'inama nshingamateka. Nkurunziza akaba aseze isi y'abazima asize umufasoni n'abana 5.
Perezida w'u Burundi rero Pierre Nkurunziza ashengeye hasigaye amezi 2 gusa ngo abisikanye ku butegetsi na General Evariste Ndayishimiye, aheruka kwemezwa ko ari we yatahukanye intsinzi mu matora y'umukuru w'igihugu. Ariko none biracakunze ko General Ndayishimiye arahira igenekerezo rya 20 ukwezi kwa 8 nk'uko vyari bitegekanije mu kirangaminsi ca sine. Ibwirizwa nshingiro rivuga iki kuba aramusubiriye mu kurindira ko mushasha arahira? Kuri utwo tubazo twose mugenzi wacu Edi Gwema yikoze kuri Professeur Pacific Manirakiza umuhinga mu by'amategeko akaba n'umwarimu muri kaminuza ya Ottawa muri Canada agiye kudusesangurira.
Urakoze Edi, nashaka ubwa mbere nifatanye n'abandi barundi kugira ngo mbaze umuryango wa Nyenicwahiro President Nkurunziza, umuryango wiwe w'amaraso, umuryango wa politiki hamwe n'abandi barundi rigitegekanijwe ry'ibwirizwa shingiro nk'uko ryatowe mu 2018 ariko iryo bwirizwa shingiro naho ridategekanya ibica biba iyo umukuru w'igihugu yitabye Imana hari uwundi amaze gutorwa afite ukuntu ritegekanya uburyo bwo gusubiriza urwego rw'umukuru w'igihugu. Bivuga rero ko umukuru w'igihugu yitabye Imana cyane yatanze imihoho cyane hari izindi mirimo buzagu kubananya akora akazi yahora akora, bivugwa yuko umukuru w'inama nshingamateka niwe aca musubirira by'agateganyo cyo gusubirira by'ifata kibanza. Icyo gihe ni igihe sinzabijejwe ko hahezeje ibwirizwa shingiro iba yamaze kwemeza yuko urwego rw'umukuru w'igihugu atamuntu iyo ntebe atamuntu ayifise. Ubu rero ikintu navuga kitari gitegekanijwe ni uko hatategekanijwe igihe hari umukuru w'igihugu ari yatowe mugabo atari bwimikwe, ariko ibyo rero je nibaza yuko umuntu ashobora gufasha gukoresha iyo ngingo y'ijana na 21 sentare igejwe kubahiriza ibwiriza shingiro ibyo soma itegeko uko nyine, hanyuma umukuru w'inama nshingamateka akaba ari we barafata iyo ntebe. Mu bisanzwe inzego zifata kibanza muri icyo gihe usanga zifise intumbero zibiri. Intumbero ya mbere ni uko tuza gusubiza by'agateganyo ku kwego k'umukuru w'igihugu kugira ngo igihugu kigire ubukiramutswa, ariko intumbero ya kabiri nayo ni yuko hategerezwa gutunganywa amatora kugira ngo abanyagihugu bitorere ubusubirira umukuru w'igihugu. Muri iki gihe rero turimwo murabona amatora ahejeje kuba, urumva ntawavuga ngo uwo mukuru w'inama nshingamateka yoba arafata by'agateganyo yoca asubira guhamagaza amatora. Izo nta byiti byaba bifise ifatiro ryari bifite ishingiro. Icyo nibaza gusa ni uko kugira ngo nyine igihugu kigire ubukiramutswa imbere y'uko inzego zavuye mu matora zija zitangura akazi, ibaza yuko yofata umukuru w'inama nshingamateka yofata icyo kibanza mugabo akagifata umwanya mutoyi ukenewe kugira ngo batunganye bategure iyi mikwa y'umukuru mushasha.
Hanyuma se ari icyo itegeko rivuga ku gihe uwo musimbura agomba kutarenza yatangiye gukora ku kazi?
Ubuye turi mu gihe hari umukuru w'igihugu yatowe yamaze kwemezwa na sentare igeze kubahiriza ibwirizwa shingiro, naho nyine mvuga nti uwo mwanya umwanya w'ifata kibanza uwo mwanya mutoyi kugira ngo bategure iyi mikwa giwe.
Hari n'abandi bibaza niba umukuru w'igihugu yarahizwa mbere yuko abagize inama nshingamateka n'inama ngenguzamateka batararahira, dore ko amatora y'abasenateri yo ataranaba.
Eko ubuye je nibaza yuko turi mu bihe bidasanzwe. Iyo turi mu bihe bidasanzwe rero ari inzego zisanzwe zihari, inzego z'inama nshingamateka n'inama ngenguzamateka zirahasanzwe zisanzwe zihari, kandi hariho ingingo imwe yo mu ibwirizwa shingiro ihenzwe ngana amajana 288 ivuga ko izo nzego zibandanya zikora gushikaho izindi zizokwimikirwa zizofatira amabanga. Urumva rero urwego hari urwego rumwe ruvuze ni urwego rw'umukuru w'igihugu. Urwo rwego rero niko boba bariko barasubiriza. Je nibaza rero ko atana kimwe cyoza yuko umukuru w'igihugu arahira imbere y'izo nzego zihasanzwe.
Professeri Pacifique Manirakiza, umwarimu by'amategeko muri kaminuza ya Ottawa, ndagushimiye cyane kubw'akanya wahaye radio Ijwi ry'Amerika.
Murakoze cyane.
Dutandukire ubu naho kuvyo bamwe n'abandi bavuga inyuma y'urupfu rwa perezida Pierre Nkurunziza, duhereye ku banyepolitiki bari mu Burundi. Ambassadeur Isidore Mbayahaga w'umugambwe Uprona yavuganye na mugenzi wacu Frederic Mundikije.
Nyakubahwa Ambassadeur Isidore Mbayahaga, muri mu Burundi mwegereye n'abategetsi mu Burundi, hari amakuru aheje kudushikira avuga ko nyakubahwa perezida nyakwigendera perezida w'Urundi Pierre Nkurunziza yitabye Muremyi mwebwe ku giti cyane cyo Burundi akunda igihugu akunda amahoro iyo nkuru mwayakiriye gute
nyakuba Frederic mwakoze kutubaza ibyo bintu natwe turabibonye turabyumvise ko ubugira leta yaje kubishikirizwa twabyumvise kuva kare bivugwa nk'ibihuha twari tuvuze yuko ari byo gabo inkuru wumva ibaraje inkuru y'incamugongo ko kubura umubyeyi nka Nkurunziza byagoye yararengeye ku iby'umukuru w'igihugu ko yasa n'uko yari yarabaye umubyeyi w'abarundi bose twamuyumvamo nk'umubyeyi kandi twari tumaze iminsi tumubona akomeye ayaga n'abantu aremesha ibikorane atwigisha gusenga ubwo twabyumvise urumva nta kirekire numva nabikubwira ko mugabo abarundi bose turababaye turagandaye dusa n'uko igihugu twurukiye nk'uko biragoye kwakira biragoye kwakira tunababwira mugabo turashimya leta kuko yabifashe neza ifata ubuminwe iradutwamesha yego hatubwiye nyine ngo twifata ngo ntakubesha ibintu turababaye
umutekano wifashe gute muri iki gihe abarundi nka benshi baguye mu gahundwe nk'uko mubivuze umutekano wifashe gute muri iki gihe
umutekano wifashe neza umutekano n'amahoro abarundi bari bamaze kuba umuryango umwe nta kintu cyo hungabanya umutekano cyangwa umuntu ngo arabe nabi ubundi kubera ibyo kuko twese turabuze tubuze umubyeyi twakunda abarundi baratekanye batekanye n'amahoro impande zose tumva ko umutekano hari kandi leta yabifashe uminwe nibaza inzego z'umutekano zose nibaza noneho atanu nta kitabuhungabana uretse yuko twahungabanya imitima gusa ariko ibyo nibaza yuko naho mwasi yagomba kubyikikamo adashobora guhungabanya abarundi bamukundira
nk'uko bitekanijwe umutegetsi yatowe n'abarundi General Evariste Ndayishimiye azoshikira ubutegetsi mu kwezi k'umunani tariki 20 imbere yaho mwibaza ko hokorwa iki
jewe ubu nyene nibaza yuko ataco nohava ndabaronka yakinyije kuri icyo kibazo kuko amategeko ari aratomoye kandi abarundi n'abantu bamaze gukura mu by'intwano bya demokarasi nibaza yuko ababijejwe bazoheza bakamenya ibikurikira ingene byogenda kugira nk'uko mwarimu bipfutse igihugu ntigihungabane ahubwo igihugu ciyubake na rwose kuko yari umubyeyi yari kiremesha kandi iragi yari yaraza abantu nuko yigisha abantu guhagarara nk'umuntu umwe bakarwaniza umwansi hamwe hanyuma ibibazo bike nibaza yuko igihugu kirimo abagabo nta kibazo bazoheza bamenye ingari babyifatamo
ambasaderi Isidore Mbayihaga ndabashimiye cyane rwose ku kajya mutoye muri iki gihe cy'umubaro udasanzwe
murakoze namwe kuturemesha murakoze numva n'ubufite amahoro
murakoze cyane
mu bamenyeje hagufi perezida w'Uburundi Pierre Nkurunziza harimo kandi professeur Deogracias Ntinahamira yaganiriye na mugenzi wacu Frederic Mundikije
yego murakoze cyane namwe n'ukuri mu bamare ariho ari umwiza gusoma ibyanditse kuko habonetse na komunike du guverinoma yego ni inkuru ibaje cyane inkuru y'incamutima kuko nta murundi n'umwe atababaye nta n'umuntu n'umurundi n'umwe atababara kugeza iki kubera urabona inkuru nziza ni umuntu yakoze ibintu byinshi mu Burundi yakoze byinshi mu Burundi kandi nta muntu n'umwe atashyikiriwe icyo kintu n'ikintu kiboneka cyane kandi atari ukwirinda kukirondeza ibintu ubaza n'ibintu ubona iyo duze mu gihugu hagati aho ukiriye hose urabibona kandi ubona abantu imigara bameze kanebatahura yuko ari umuntu w'intungane kandi uzi gutunganya ibi imana yari umugabo ubona ikora ibyayo kandi ikoraho ibyo ishakiye ubona n'umuntu yakunda imana yishyize imbere yashyize imbere no muri gisa ubu rero uko yagiye nyakwigendera nyine n'ukuri imana imoronke imoronkeje icyicaro cyiza kugira ngo azobandanye n'ubundi adufasha kuko twebwe twemera n'uko nawe tubari hafi yacu ashobora kubandanya adufasha ibikuru rero ni iki ni uko abarundi botekana kandi bakamenya ko imana iyo hageze ko ikora ibintu abikora kandi iyo ibikoze tuyenda tubona ngo ni ibintu bitameze neza mugabo bigahaza tukabona icyiza cyabyo ubu rero birahari yaramuhaye amagara iramuha ubwenge iramutuma gutunganya ibintu by'abarundi kizaho atonga yose ni ibintu by'amatoro na cyariza hetse bamaze kugira imari cy'ama programs y'amerika umusubiriye arahari aratwe igikuru nuko byose bikoze akabibandanya kwidaho bitumbanya byose akabisiga cyatunganye n'ibyo ni ndo gusimira imana kabisa
iyo nkuru ibishe yaje nk'icaduka ku bwanyu abarundi bayakiriye gute
ee mujye kuri n'abandi twajakiye kunye twaguye mu gahundwe abantu bose ta muntu n'umwe yavuze n'ubuhawa hanze cyo na tembe na sansimo kandi mite igenda abantu bazo twajakiye neza kuko barateganya barahoze nta kintu na kimwe no kuri nta gakacye nta muntu yindike kandi baza kuba tani ikindi kintu tatizo bako nta kamaro kuko ibintu byose narakubwiye ko yasize bitunganije birahari hasigaye ko ari ibintu bishyirwa mu ngiro abahari nabo basanze bamukurikira mu gutwara igihugu batakora ko barabitunganya bitunganya kugira ngo icyo mu gitondo bazoze batubwire byose ibikurikira
ibwiriza shingiro ry'Uburundi ritegekanye iki mu gihe umukuru w'igihugu atagishoboye kurangura ayo mabanga no mu gihe umutegetsi yatowe n'abarundi atarashyikira amabanga yiwe ibwiriza shingiro ritegekanye iki
kibwe ibwirizwa shingiro narisomye mugabo se burundi mukanyo nibuka byose birimo mugabo barategekanya neza yuko urabona nk'umukuru w'igihugu yatowe ahari nibaza ko iminsi yari isigaye amezi abiri gusa kugira ngo abe yicomeze nibo kwirirwa basubira inyuma barondera muri leta kumusubira cyangwa ubundi yasubira kumusubira nibaza ko umukuru w'igihugu aranzwe kandi nibaza ko ari ibintu bishobora kujya bibandanya nta kamaro ko bizasubira hirya no hino ngo ni uko bakurikirana amategeko hirya no hino kandi noneho urumva nawe hariho umukurikirwa na kosiyo yategura na premier minisitiri ngo yarwaye nomi ikwiye baravuga na perezida w'iparlema baravuga neza mugabo nibaza yuko aho tugeze kuko nibaza cyane ku bwanjye kubwo umurundi kandi numva politike numva ibintu nyine bigenda mbona yuko atagisigaye kuko umukuru w'igihugu arahari arazwi kandi yaramaze kuba porogaramu hasigaye gusa investiture nibaza ko icyo kintu aricyo gitumye icyumviro kibanze kandi nibaza
kuko kitwe gushigikirwa Professor Deogracias ntinahamira murakoze cyane ngo se ku kanya mwa hayi radio ijwi ry'Amerika muri ibi bihe bitoroheye urundi
yego murakoze cyane namwe mudufashe muri gatiga gukwiza amakuru meza kuko hari abantu urabona Burundi burakundwa n'abantu batari bake mu Rwanda rwose n'abantu meze mu kwiza abantu bahumbe ko dutekanye atangurane izo sisitemu ibaza ko byabaye turababaye twese turababaye mugabo ibindi bihari hariho abashingane y'abarundi bakomeye hari abarundi bitunze bashobora kusaba ibandanya akabisubiza ko gutyo murakoze nama
murakoze cyane
mu basangiye urugendo rwa politiki na perezida Pierre Nkurunziza harimo Gervais Rusikiri uyu yabaye umukuru w'inama nkenguzamateka kuva mu 2005 kugera mu 2010 ahava abicegera cha perezida Nkurunziza mu 2015 kugera hunze igihugu inyuma yuko we n'izindi nararibonye z'umugambwe CNDD-FDD ziyamirije iyindi manda ya Nkurunziza mu 2015 yavuganye na mugenzi wacu Edi Gwema
urupfu n'ikintu kibabaje unataraje worushikiye numubabaro ku Barundi babuze umukuru w'igihugu kandi bitwereka yuko umuntu wese ahari urupfu ntiruraba icyari nuvuga yuko n'urupfu rurimo icigwa cy'uko abantu bose bangana imbere y'urupfu
Bwana Rufikiri wakoranye na nyakwigendera Pierre Nkurunziza kuva mwaka wa 2010 kugeza mwaka wa 2015 ibyo ari byo byose nk'abantu bakorana nk'abantu muri rusange hari ibyo mutaje kumvikana ariko mu bijyanye n'imikorere n'umuntu ku giti cye mwabanye gute
twarakoranye ibintu bitari bike kandi byafashije igihugu cy'u Burundi kugira intambwe imbere muri bimwe byashoboye kurangurwa mu gihe nari n'abahuri mu nama nkenguzamateka cyangwa igihe nari cegera cy'umukuru w'igihugu hariho byinshi rero byashoboye gukorwa bitunganiriza igihugu cy'u Burundi hanyuma kandi noneho n'igihugu cyariko kirava mu ntambara umuntu agereranyije ibihe twarimwo kuva mu mwaka wa 2005 n'umwaka wa 2015 byari bihe biteye imbere cyane ubwiranje n'ibihe ubundi bwari bwaciyemo by'intambara. Yari intambwe ni ingorane zaragiye kuba n'ibyo muri iki kiringo cya gatatu. Mugabo byonzi neza n'ibyo twakoranye mu bihe byiza kandi byarafashije igihugu. Uko twatanguye dukorana umwaka w'2005 nabona yuko yari afite inguvu n'ishaka ry'uko Uburundi bwuba Burundi butanye n'Uburundi tuvuyemo ari naho hashoboye gukorwa bitari bike kugira ngo turabe yuko twosezerana n'akahise kagiye karanga Uburundi kabi. Ama mu buzima bw'umuntu aragira ibimubangukira n'ibimugora. Hariho ku ntwaro byose ntibyagiye bibade, hariho ibyagiye biragorana mu bisata kazi yose nk'ubutunzi bw'igihugu ntibwagenze nk'uko twari twifuza ko bwogenda, mugabo bimwe ntibyaba bikwiye kuri we. Ariko hariho n'ibindi kumurebye bitagenze neza, dufatiye nk'ingene ko muri tunganya igihugu hariho abatabyubahiriza ngo baritunganye neza.
Bwana Gervais Rufyikiri, mu gusoza, Perezida Nkurunziza apfuye adatanze ubutegetsi kuwamusimbuye ariwe General Evariste Ndayishimiye, byagombaga kuba ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa munani. Nk'ubutumwa ku Barundi n'abandi bategetsi bagiye gusubira mu mwanya yari arimo n'ubuhe?
Ikintu cya mbere nifuza ubone ni uko Burundi butasubira mu njyane nk'izo twahitiyemo zihitana abantu benshi, abagwana n'abatagwana. Hari intambara murabona habamarira menshi. Icyo nuko navuze ntangura urupfu rw'iwe, ahubwo abantu babona ko umwe wese ateza kubaha mugenzi we, ntihagire basubira gukwegera abandi bantu mu njyane, kuko impera n'imperuka twese inzira n'imwe. Amategeko y'igihugu arategeka ingene inzego zibandanya, n'iyo wazirongora agize ibimugora canke akitaba Imana. Icyo rero ni ukwipfuriza bazobanaye barongora Burundi no gutunganiriza bose, na cyane cyane bakore ku buryo Abarundi biyumvamo igihugu cyabo, bakumva ko batekaniwe mu gihugu cyabo, bagatunganirizwa nubwo hakaba ubutungane bungana kuri bose, Abarundi bose bagafatwa bakurikijwe amategeko bakubahirizwa. Nicyo nyamukuru. Hari ibindi na byose bizaheza bigakurikira, iby'ubutunzi, indongozi y'ubutunzi abantu, indongozi ishyiraho ibituma umuntu ashobora kwitunganya wenyine akitungana ibyo byiwe, ahubwo akaba ari watunga igihugu.
Bwana Gervais Rufyikiri, wabaye Vice Perezida wa kabiri w'igihugu cy'u Burundi kuva mwaka w'2010 kugeza mwaka w'2015, nagira ngo ngushimire cyane kubw'akanya uhaye Radio Ijwi ry'Amerika.
Yego, urakoze rwose.
Barakoze bagenzi bacu, ikaba ari no kuri izo ziyaranze ubuzima bwa Perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza. Dusozereye amakuru yacu ya mbere yo muri kano gatondo. Imbere yo guhana gahindukira ariko, tugende tubibukije muri make ko Perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza yitabye Imana ku wa mbere. Leta ivuga ko yahitanywe n'indwara y'umutima mu gihe hari abakomeje kwemeza ko yahitanywe na virus ya corona. Perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza ashengeye ku myaka 56 irimo 15 yamaze ku butegetsi. Mu makuru yacu ari imbere, turaza gukomeza tubumvisha icyo bamwe n'abandi bavuga inyuma yo kwitaba Imana kwa Perezida Pierre Nkurunziza. Amakuru yo muri kano gatondo yegeranijwe na Fatuma Alimasi Kalala, yarahagarikiwe na Etienne Karekezi. Kuri mikro mwari kumwe na Diane Ninahazo. Izina rya bagenzi banje bose ndabikiranure, ndabipfuriza kubandanya mururanirwa mu byo mirimo byose. Mugire umunsi mwiza.